Amakuru ijwi rya Amerika yikesha Societe Civile muri Baraka yemeza yuko aba baganga bashimuswa agana saa moya z'ijoro zo kuri kino cy'umweru tariki ya 13 y'ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2022. Amakuru y'ishimutwa ry'aba baganga yemezwa kandi n'umuyobozi w'akarere k'ubuzima ka Baraka, Dr. Mahangayiko Sadiki Albert. Uyu muyobozi avuga yuko muri abo baganga bashimuswe barimo n'umugore umwe wari usanzwe akora muri serivisi yo kubyaza ababyeyi. Ishimutwa ry'aba baganga riteye impungenge impunzi z'abarundi zo mu nkambi ya Murongwe zari zisanzwe zivuriza ku kigo nderabuzima cya Katalukuru, kuko uyu munsi hari zagiye kwivuza zibura bazivura. Kabura Gabriel n'umwe mu bagwayi babuza babavura bageze Katalukuru.
Nari ngwaye malaria mbyutse mu gatondo ngiye kwa muganga duhura n'abantu barimo baragaruka bambwira yuko baraye batwaye abaganga. Rero je nagenda shikayo, ariko ngeze kwa muganga nasanze koko inkuru ariyo abo twahasanze bari mu mwiheburo n'abagwayi barimo bamwe barimo baravayo bari mu bitaro. Tumaze iminsi miremire ko turavuga ikibazo cy'umutekano, none rero ubu bigeze aho rero ho nyaho ku magara y'abantu abaganga barabatwaye. Aha nagiye ngwaye malaria, ubu sinimwo ndabona ingene nza kwivuza mu gihe hariho bahora batuvura atamahera dutanze. Rero aha dufise umwiheburo utagira uko ungana, jewe handiko ndavuga ndi ku musego nta kintu ca ruguru cyo kwivuza. By'ukuri turasavye ababijejwe barabe bakurikirane iby'amagara yacu n'ubuzima bwacu n'umutekano wacu.
Si abaganga bakora Katalukuru bonyine uyu mutekano muke ugaragaraho, ahubwo ni impunzi z'abarundi zikorera ubuhinzi mu itongo rya mwami Riri Kaseke zivuga yuko abantu bitwaje ibigwanisho bazihohotera ziri mu mirima.
Iyo turimira abenshi bakunda kurimira ahantu bita mu rya mwami mu ishyamba rya Kaseke hirya y'ikambi ya Murongwe, n'ahantu hakunze kuza abantu bitwaje ibigwanisho bo nyene bagahengera imirima yeze, bakaba aribo baza kwimbura bakazana n'ababagurira bakagura mu mirima y'impunzi, bakaba aribo biyegeraniriza amafaranga impunzi zarimye nazo zigataha uko. Ahandi naho bakaza bagasanga yizo mpunzi zikorerayo bakazaka udufaranga ziba zifise amatelefone. Aherutse kuba umudamu yafashwe ku nguvu aracari mu bitaro by'Ibaraka n'ubu.
Bafashe abana b'iwanje n'umutama abantu batanu, babiriza mu ipori mujya mwami, babiriza mu ipori babaca amaheri ibihumbi bingana n'amajana abiri. Mahera ibihumbi majana abiri nayo napfuye barayatwara. Abana bahatswe kubafata ku ngufu ngize Imana ndagaruka baragaruka ku mukoro.
Twagerageje kuvugisha ubuyobozi bwa gurupe mwa batombwe anayo ikigo cya Katalukuru giherereyemo kuri iki kibazo cy'aba baganga bashimuswe. Ntibyadukundira umucyo wo gushimuta abantu ugenda ufata intera ikomeye muri teritwari ya Fizi. Umwaka ushize w'ibihumbi 2021 mu kwezi kwa 11 abashinwa batanu bashimutiwe mu Kela n'abantu bitwaje ibigwanisho kugeza uyu munsi batarabarekura. Ovida Singapore ku bwa Radio Ijwi rya Amerika, Uvira Mutara kivuye.